Ababura ni amashami yigenga yo mu Burundi bavuga ku rubanza rwa mbere rwaciwe nabi kandi ko bizeye ko bazotsinda mu gisata cya kabiri cy'iyungururizo cya sentare yegamiye umuryango wa Afrika w'ubuseruko. No rubanza rwashingishijwe mu mwaka w'2015 imbere y'uko amatora aba mu Burundi. Urunani rw'amashirahamwe yo mu karere ka Afrika w'ubuseruko, East African Civil Society Organizations Forum, nibwo rwitwaye. Mu birego byabo basaba ko amatora atoba ko kwitoza ku mukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza wonyanga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hamwe n'amategeko agenga umuryango wa Afrika w'ubuseruko, hamwe rero nuko sentare yo kubahiriza ibwirizwa shingiro yatewe ubwoba kugira yemeze umukandida Petero Nkurunziza w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ingingo yatumye ayo mashirahamwe yunguruza urubanza ni yasomwe mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze. Icyo gihe sentare yegamiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko yavuze ko yaba amatora yabaye ikiringo cy'umukuru w'igihugu igenwa ry'umukandida Petero Nkurunziza vyakurikije amategeko agenga Burundi. Iyo sentare yatangaje kandi ko atabubasha ifise bwo gusubiramwo ingingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yo kurekurira Perezida Petero Nkurunziza gusubira kwitoza. Maitre Dieudonné Bashirashize wo mu mashirahamwe yigenga mu Burundi n'umwe mu bafashanije n'abashingwamanza babo bo mu Runani rw'abashingwamanza bo muri Afrika nzima, Union Pan-Africaine des Avocats, mu konguruza urubanza.
Uravye rujya rubanza, ikintu giteye ubwoba kirimo nuko sentare yavugiye abitwaye ivyo batitwariye.
Ibintu bitarayangara twari twasabye sentare ko yofata ingingo yihuta yo guhagarika amatora yabaye hadakurikijwe amategeko hakurikijwe inguvu. Kwari kwibwira tuti nimubone ko ugufatira inkoho kwizosa abacamanza bati ivyo mwavuze yuko Nkurunziza atitoje mutabihindura turabica. Umwe mbere icegera cy'umukuru wa sentare agahunga ni sentare yubahiriza ibwirizwa nshinga yuko iryo terabwoba rikoregwa sentare biteye kubiri n'amategeko Uburundi bwateye ko igikumo mu kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Tuti kubona uno munsi mu kinjana cha 2021 abacamanza batega ubwoba yuko badasinye ibintu byavuye handi bitavuye mu byo bize bicwa bamwe bagahunga biteye kubire na trete. Ariko sentare yo yukuntu yerekanye ibintu yazanye imburano zishasha zitandukanye niza bitwaye banzanye ivyo rero ni ibintu batwaye mu gwego rukurikira abashingwa manza barabishikirije serukira amashirahamwe yigenga muri Afrika y'ubuseruko bariko barikurikirana shirahamwe nka ihurikiwemo abavoka wo muri Afrika nzima nibaza yuko bishobora kumvirizwa vuba gose.
Ku ruhande rwa Leta y'u Burundi, Maitre Kayobera Nestor ayiburanira avuga ko biteguriye gutsinda urubanza nka mbere.
Gutsinda ni intego kandi n'umugambi twafashe yuko umuntu aburane ya Leta intumbero ya mbere no gutsinda. Twe rero mu bisanzwe imanza nyazo tuko zahitse ibiriko birabanda rero byo bwangu kunguruza tubaza ko ari nk'ivya politique, ariko twebwe nk'ababura ya Leta nitugira politique dusoma amategeko hama tukega sentare yuko abitwariye Leta bariko barasamaza basamaza Leta basamaza cyane basamaza Leta basamaza batazi uko bameze haye mabona nk'uko nabivuze kare kunguruza bisa n'ukwirikira umuyaga sinzi ko mababajije bakababwira cyangwa ko babanye ko kurikira umuyaga ari byo haye ma Leta rero Leta yemera iyo yitwariwe mu bisanzwe iriregura cuko Leta yabirikira tsinda nivyo bizobana ubundi nkuko vyamye ari byo biba turaburana bitubikuma nuko bubanza buvuye ngo barunguruje nabanye barazwa takirimwe.
Igisata cy'iyungururizo cha sentare ya Afrika y'ubuseruko cakiriye dossier yo kunguruza urubanza imborano nyezina zizoba mu kwezi kwa gatano no mwaka atagihindutse. Pierre Clavin Nkuru yarusha ku bwicu rya Amerika.